Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kiremeshereje muri studio ya gatandatu y'ijwi rya Amerika. Ni ikiganiro mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo aho bukera ku munsi wa kane Uburundi buzokwakira incanco za mbere zo gukingira ikiza cha virusi ya corona. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bwatangaje ko abazocandagwa ubwa mbere na mbere ari abakora mu gisata c'amagara y'abantu, abafise ingwara zidakira, abari hejuru y'imyaka 60, hama hakurikire abavyipfuza abandi. Doze zizoshika azo arizo za mbere nk'uko nabivuze ni 500,000 zo mu bwoko bwa Sinopharm. Ni incanco za kozwe n'igihugu c'Ubushinwa n'ingabire yatanzwe n'ico gihugu. Hagataho guhera itariki ya mbere y'ukwezi kuza kwa 11, umuntu wese azova ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aja mu ntara zitandukanye z'u Burundi azobwirizwa kwerekana ko yapimwe corona kandi atabwanda afise. Iri tegeko ntiriraba abava mu ntara bava baja i Bujumbura. Ibi none vyo bavuze ko i Bujumbura ariho hari abanduye benshi. Biraguye kumenya kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwahagaritse gutanga ibitigiri vy'abandura ku munsi ku munsi. Gusa isoko ryacu ryo muri ubwo bushikiranganje ryaduhaye amakuru ryavuze ko ibitigiri vya nyuma vyatanzwe hagati mu kwezi kwa 9 vyerekana ko abari bamaze kwandura kuva igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu ko mu 2020, aho Burundi bwemeza uwa mbere yanduye kugera ku igenekerezo ry'ukwezi kw'9 uno mwaka bari 14,503, abo yahitanye muri ico kiringo bakaba 12 gusa. Iryo soko ariko rirabandanya rikavuga ko ibitigiri vyatangazwa ku mugaragaro vyari hasi cane ugereranije n'ukuri kuhari mu Burundi. Muri isanga y'ino munsi twashimye kubatumirira muganga Arsène Nzobandora, umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga, akabasanzwe ari n'icegera c'umuyobozi ajeje gukinga iby'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède, kugira ngo aduhe umuco ku bibazo bitandukanye biraba incanco za COVID-19, ubwandu bwayo, imiti iragerageza hirya no hino, hamwe ndetse n'itangwa mu Burundi irimo za antibiotique. Iteye amakenga ku bakunzi b'ijwi rya Amerika navugishije ndondera makuru yamfashije gutegura iki kiganiro ku vya COVID-19 mu Burundi. Muganga Arsène Nzobandora, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Murakoze.
Ego.
Muramutsa.
Muri Suède mumeze gute?
Turaho.
Umugera wa virusi ya corona wifashe gute? Waragwiriye ugenda ugabanuka cyane?
Ubu tubiravye ukuntu ivyo ko ivyingwara yandukira vyaragabanutse cane, hama n'abantu bari mu bitaro ubu ni bake cane gose.
Ego. Hariho twagerageje twe kurondera ingene vyifashe mu gihugu c'u Burundi, ariko ntivyoroshe ko ni amakuru ntariko aratangwa kuvyerekeye ingene kino kiza kiriko kirandukira abakira abo gihitana. aba abo muvugana abagenzi bawe mu bitaro bitandukanye bakubwira ko byifashe gute kurubuga mu Burundi?
Ya ni nurumbi Burundi vy'amakuru n'ibiharuro uravye ko ntadukora si byo kwa muganga gusa no mu bindi bice sanga bigoye amakuru azatevye kubera mu kone ibintu bitunganije nta dufate nko nta biharuro biboneka byoroshye nico gituma amakuru aragoye gusobanura kuvyerekeye aba hari ingwara canke ibindi biharuro umuntu abakene.
Hanyuma bamwe mu bakunzi b'ijuru rya Amerika navugishije ahatandukanye harimo nk'uwo twavuganye yarigeze kwandura uno mugera wa virusi ya corona, sindamuvuga izina kuko basabye ko ntabivuga, avuga ati yarahawe ama antibiotic we kubwiwe akibaza ko ayo ma antibiotic ariyo yamukijije. Uwundi nawe nyine arambye ati naje we barampaye antibiotic mugabo ndafise amakenga wasanzwe anakora no mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nubwo atari umuganga, ati ndafise amakenga kuko izo antibiotic uzifase she narasomye ko zishobora guca zizogabanura ingene antibiotic zahora zikora mu gihe usuye kugwara nk'ingwara zitandukanye z'ama infection cyangwa ibindi bindi. Yari yanasabye ko kino kibazo kibicambere ndababaza mwebwe Dr. Arsene, amakenga yiwe arafashe ntafashe cyangwa izo antibiotic umuntu yozinwa atakibazo ntaco bizotera muri kazo zakiwe?
Bo amakenga kuvyerekeye ikoreshwa ry'ama antibiotic ivyo ni ibintu biteye amakenga, uretse rero yuko ico kibazo ubunye cyaciye kiba kinini ya kubera urumvo iyo umuntu agwaye ashuha kenshi mu bihugu by'iwacu kubera ivyo gupima ngo ushobore gutandukanya igicatumye ubwo bushuhe atari byinshi cyane. Hanyuma ivyo rero bica bituma hakoreshwa ama antibiotic menshi, nabyo si byiza na gato. Ingaruka mbi si ingaruka mbi zibone kubwo nyene, ni ingaruka mbi ziza haciye umwanya munini kuko ugiye kuraba ukuntu imigere ivugwa birakenewe yuko dutandukanya tukamenya ibintu neza haba kubavura canke abo bavugwa. Hari indwara zikenera ama antibiotic, hariho n'indwara zindi nk'izi z'imigera izi zidakenerwa ku muntu bigitangura umuntu aba ama antibiotic. Nk'ibi rero umuntu nk'ico kibazo mbajije nk'ibi vyerekeye iyi ndwara ya COVID-19 umwanya wa mbere nta ma antibiotic abakenewe mu ivugwa ryayo. Mugabo kubera umwanya umaze kurengana hariho mwiyi mihora duhemeramwo usanga ishobora kononeka rugasanga ya bya bintu bitera izindi bitera indwara zindi bitwita ama bakteri ziciye zizamwo mu nyuma, hari aho bikenerwa kwa ayo ma antibiotic tuyakoresha. Gusa icyo umuntu akwiye kumenya ni yuko umuntu wese batoye kuvide batoca bamuha ama antibiotic ntibiba bikenewe. Mugabo bajya baremba ugasanga haciye umwanya munini iyo bagiye mu bitaro ivyo vy'ama antibiotic barayakenera kuko umwanya munini si ikibazo ntikiba kikiri ca covid gusa hataza ziramwe ibindi bibazo n'ayandi ma infection akajamwo akenerwa kuvugwa n'ama antibiotic rero. Numugwi mutoyi ukeneye ama antibiotic. Aho tukwiye kugabira rero ni uko abantu bose batowe COVID-19 batoca babashira ku ma antibiotic kuko ibyo bica bituma uravye uwo muntu azifata dusanze dufise iyo migera y'ama bakteri dusanganywe tubana kandi nuko umubiri utegeza kumera. Rero ugiye urafata ama antibiotic bituma iyo migera nayo nyine imenyera. Hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira ni uko hariho ama antibiotic niyo tuyafashe umubiri uri kurayahingura kandi agace gakora mu kuvugwa. Iyo tugiye donc uca usanga bishobora gukwiragira aho tubaye nko mu mazi kuvate nk'abantu bagiye ku mwanda mukuru cyane muto usanga hari ibice by'umuti bisigara bigaca bija mu ayo mazi rero bikaja handi. Ugaca usanga rero n'iyindi migera dusanze hanze mu mazi igiye irahindagurika ku buryo mu nyuma rero nk'abajya bakoresha amazi atabahinguwe neza basubiye kuyanywa baca baronka imigera isanzwe rero yaramaze kugajura kuya kwa ya antibiotic ku buryo mu nyuma rero bagwaye izi ndwara zisanzwe usanga rero zigoye kuvura. Nibyo bibazo rero bica biba mu gihe aba haciye umwanya muremure rero si ikintu umuntu aca abona ubwo nyene ngo kiramutera ikibazo. Mugabo ugiye mu myaka ikurikira uzosanga ibibazo dufise ari byinshi.
Hanyuma uyu nyene yaciye avuga ati arafise nk'ubwo ni mumfasoni arafise nk'ubwo yuko izo antibiotic yafashe ngo yasanzwe afise n'ikibazo cyo kugira ama infection ngo rafise ubwo ayuko muri kazozani agora infection ama antibiotique ahora fata niyo bamuhaye ngo bishobora kuzomutuma atagishobora guhangana cyane n'izo infection ziwe yantumye ngo ndakubarize kibazo aho hari amakenga uhabone
ifyirumva no gutandukanya ibintu biba ku muntu umwe akenshi nta ngaruka mbi zigira ikibi ni nk'ubu bunye dufate urabona abantu bagwara covid 19 ni benshi urumva rero bishize ku bantu benshi kibazo cyo kiba kinini ari umuntu umwe akenshi ntibitera ibibazo birebire mugabo urumva ingorane dufise ubu bunye Burundi uretse n'igihe no mwiki gihe cha covid 19 I Burundi turafise ingeso atari nziza cyane yuko umuntu wese agwaya ashuha acibwamwo bose baca bafata ama antibiotiki ivyo rero niyo nyifato mbi ubu rero naho hagiyemo ivya covid 19 ko twitega kwizogwara abantu benshi canke iza yaranagwaye abantu benshi ucibifata rero butoye ugacubashira ku ma antibiotiki aho babe barabimenya baba bazandika baba bazigura bamenye ko muri nta bariko barigirira nabi ku buryo bazasanga mu nyuma ama infection bazaza baragira mu nyuma bagora kuvura kandi ubiraze nta n'imiti myinshi dufise yo gutora muco usanga bakoresha imwe bahora bavura iyo abantu bagwaye imisonga iya miti bahora bakoresha iyo abantu bagwaye ama infection yine rero ivyo nico kibazo bizotera ugasanga umuntu agwaye zijya infection zifatira mu ibi bibanza zicishamo umukoyo ari ibintu bibanikiye kuvura ahanini
nuko rero muganga Arsene ntituza kubabaza twebwe cyane ni benshi banditse bashaka kugira ibyo babaza kuri urubuga rwacu rwa Facebook reka abariho duha ijambo turahera kuri Emmanuel ikaze ku ijuru rya Amerika Emmanuel
Hello?
Oui uratwumva
eh
uherereye Emmanuel uherereye he Sudani ya majepfu havugwa make.
Mamwe.
Ivyo umugera wa virus ya corona naho.
Umugera havugwa mugabo ntabwo ari kirenga cyane.
Nuko rero no musi twagutumiriye Dr. Arsene Nzobandora ku bibazo bitandukanye incancuro za COVID ya 19 uwo mugera umwanya ni gwawe ubaza.
Ego mbanje kubaramutsa nkaramutsa n'umutumire
arakumva
kibazo cyo ntisibaza ntisibaza kuri kibazo cyambe nagomba kubaza nagomba mbate ibintu bijyanye no gutanga incanco ukasanga igihugu kanaka gihaye ikindi gihugu incanco nagomba mbate ko ata makondisiyo bisaba yuko izi ntanto bashobora kuziha igihugu ku buntu cyane hariho kondisiyo bahara bakavugana ati izi ntanto tuziguhaye natwebwe bizogenda kumesa umwuko
hanyuma
ikibazo cya kabiri nacyo nabo halo
usongora
ikibazo cya kabiri nacyo nagombe mbaze nagombe mbaze yuko incanco mu kuzitanga ari ubushake bw'igihugu ko nyene busaba ati izo ncanco cyane ahari kuvuga ati bakaziguha atazo wasabye
urakoze cyane sinzi ko utahava umutwara muri politike zitandukanye z'ibihugu n'imigenderanire no gufashanya hagati y'ivyo bihugu reka kwishura ariko dusabe Audace yihangane turamutse ku murongo turabizi Dr. Arsene akabazo ka Emmanuel muri Sudani y'Epfo
nkuko mubiheje kubivuga mwebwe nyene ibi bibazo mu bisanzwe si bibazo je nategeza kwishura mugabo no muho muco co kimwe nk'undi muntu wese ikuvyerekeye ko nti izi ngwara zandukira zigwanywa hanini ikintu nyamukuru nuko nk'ibi izi ngwara zibiza nuko abantu bose ku isi bakingigwa rero mubonye ubu buryo bwo gufashanya bwo guhana incanco ivyo ni ibintu bisanzwe hariho ababigira ataro kubera bakunda ibindi bihugu kubera turamaze kubibona yuko ntushaka kwikingira abandi badakingiwe kuko uwo mugero uco gumuzunguruka no guhindagurika kugumuhindagurika nawe uba waronze izo ncanco mu nyuma ugasanga haje haje undi mugera wahindutse izo ncanje zitaba zigikora rero iyo numugabane wa mbere tuzokingirwa twese ari uko tugiye turafashanya kwisi incanco zikaboneka aho rero niho atavuwe umugambi w'uko ibihugu bifashanya hanyuma ibindi nabyo kuntu bazihana hantu ibyo nibibazo bobariza mu bajejwe gutunganya igihugu mugabo rero ivyerekeye amagara yababa mu gihugu bitunganywa n'ababajejwe abo n'abantu baba bakorera mu gihugu nyene barabivya abantu bakeneye ukuntu batunganya amagara y'abantu mu ibyo bihugu
ego
nibaza yuko ahanene yoba yumvise inyesho ntoyi mu bibazo yarafi
ego Emmanuel nibaza ko atomokeho
natomokeho
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Sudani y'Epfo
ego
Audace urakoze kwihangana ikaze ku ijuru ry'Amerika uhererehe nawe
ego murakoze byandi bugendera mu Burundi
ha ejo ngo guca muronka incanjo uritegure kurufata
ego twabyumvise
uritegure kurufata
ndabiteguriye ndabiteguriye
uri mu muca wazocandagwa ubwa mbere canke abazocandaga ubwa nyuma nimba atari banga
oya ndacara umujene kandi nta kadese katuma nocana ubwa mbere kuko babivuze nibaza ko ni mu mutwe uzocandagwa mu nyuma
nuzoca wihangana ushikigwe
Ego
nuko rero turi kumwe na Dr. Arsène Nzobandora akora mu gihugu cya Suède ariko yishobora kubibazo byakunze ibijuru rya Amerika kuzerekeye incanca akabazo kawe
Ega akabazo kanje hanini kwa rukubazo mbega ko izo canco twumva zaba zikorerwa mu bihugu byinshi bitandukanye mbega zo zaba zifise ubushobozi bumwe bwo gukingira abantu uko bwo guturumba ko tuzoronka zaba zivuye mu Bushinwa Mwenye maturonye, izimbi zitanzwe, na ime ya tulikere nimba nihenu. Na shakambabu yuko izo chancho, zabu ya wanu watanu kanya, zako ni watanu kanya, yuko zio kizuwa ziki ingia kumwe, ya kawazo na nise karako.
Urakoze chani, Audace ngahe Bujumbura mu Burundi?
Murakoze na amu.
Ego, Dr. Arsène, urumva kawazo ka Audace Bujumbura?
Ego, urakoze chani, kuricho kibazo. Izincancho, zimwe zikorerwa mu bihugu bitandukanye kandi hari incanco z'ubwoko bwinshi mugabo zose zirafise ukuntu zisuzumwa zose ziba zarasuzumwe umuntu abazi uko zikora naho zigeza urumva ufashe uru rucanco canke urundi nuko rubagwaragerageshwe bakaba bazi ukuntu rukora hari izishize usanga zishobora kurushanywa gatoyi mugabo ugiye kuraba zose zincanco zimaze kwemeregwa urabona ko zikingira abantu neza ku buryo abalemba baba bake
none ga docteur tukivuga kuri ivyo vy'ubukari bw'incanco zitandukanye mu ndwi iheze nibaze ko ari mu ndwi iheze nasomye muri New York Times ikinyamakuru candikira ngaha anya cakoze ico two kwita matohoza inkuru idasanzwe kivuga yuko ibihugu nka society ya moderne ngaha muri Amerika yoyo ari nayo bavuga kwiri imbere mu ncancu nziza ishima kuzitwara mu bihugu bikize muri ku mugabane wa Buraya no muri Amerika hama igatanga nkenya cyane gose muri Afrika n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere gucyo n'amafaranga ngo idandaza ko muri Amerika no ni Buraya ugasanga ari hasi ugeranije nayo idandaza ko muri Afrika ibihugu vya Afrika rero ntibikuye kugira impungenge y'incanco zihabwa kuri uwo mugabane bivanye na societe ya zikotse nimba zose zinganya ubukari zigakora
ahanini ahanini ibyo umuntu akwiye kuraba izincanco ziratandukanye ukuntu zibikwa ufashe uru rucanco ejeye kuvuga rwa modele na hamwe no rwa Pfizer ubwo gwotugora uravye ibihugu vy'iwacu vyo muri Afrika ukuntu bitunganije kuko izincanco zikenerwa kubikwa ahantu hakanye gose zitegezwa kubikwa mu bice 70 munsi ya zero nayo si nibaza rero uravye ibihugu vy'iwacu ukuntu bimeze n'ababa bazironse izo aho bazibika zigishika bagashaka kuzibika kubwo bukanye uca usanga kugira ngo bashobore kuzitwara aho abantu baja kuziteregwa mu misozi n'iki uca usanga badashobora kuzitwara neza wazabitswe mu bwo bukanye zikenewe kuko ni incanco tishushe na gato hizo chazono nika.
Urumva rero hazo chagaruka kuraba ikibazo cyo kumenya ibihugu navyo ko byiteguriye kuzoza Rome.
Nico gituma rero imbere yuko zitangwa nizo nkeyo bazitangwa mu bihugu byo muri Afrika ucusanga ari bihugu urabona navyo nyene birarusumbasumbana uko vyifashe ucusanga ari bihugu bashobora kuzibiye bafise ubwo buryo bwo kuzibika no kuzitegura hanyuma naho nyene ucusanga rero bitaborohera kuzikwiragiza mu gihugu hagati nivyo bica bituma rero ucusanga ari incancho nkeyi ziguzwe nayo uko bimeze uguzwe incancho nkeyi ucuronka ku giciro kibi rero nk'ibi bihugu bindi kome bigura ibiguri incancho nyinshi ucusanga n'ibiciro bigabanuka kukugiye uvuga uti nkeneye incancho imiliyoni amajana atanu ku mugabane wa Buraya ubundi nawe akagenda avuga ati nkeneye incancho ibihumbi amajana atanu ucha wumva yuko ni vya bindi nyene by'ibiguzi abadandaza ngira bo barabizi ucusanga bitandukanye uguze byinshi baguha ku mahera make wagura bike kugakaguha kuri menshi aho ni ikibazo gihagaze
hanyuma urumva wagura bike wagura byinshi nabidusiguriye abazogura nke zikabakehana mu Rwanda vyarashitse abasiguye ko bagiye kuvanga incancu wa Ronse Pfizer ati dozi ya kabiri ni Moderna nta kibazo inzo ncancu ziravangwa atakibazo
izo ncancho ibihugu bimwe vyo ngahi buraya byarashitse mu mwanya wa mbere kuko incancho ntizaboneka ku buryo twari dukeneye kuzicanga nta kibazo naho ufashe nka Moderna na Pfizer zose ziri hafi na hafi hariho uduce dutoyi ku makanda dutandukanye nibisanzwe naho uvanga izo zindi zikoreshejwe amakanda ukazivanga na ziya zindi zikoreshejwe n'umugera wapfuye bashoboye guhingura bakabugira urucanco naho uzivanga ntaco ahubwo hariho n'ivyigwa nahari bikeyi bikozwe ku bantu bakeyi umuntu amaze kubona ubwo kuzivanza ushobora kuronka ubukingire buri hejuru kubera umubiri ububukabuye ku buryo butandukanye
hanyuma rero umuntu nawe wundi atwandike kuri WhatsApp yacu abikora dukurikirana arabaza ati umuntu iyo asivye urucancu itariki yo guheregwa kodozi ya kabiri agasimba nk'umunsi canke imisi ibiri nuvuga abigenza gute asubiramwo ubwa mbere na mbere agafata ya mbere canke abamaze gucandagwa barabizi hari imisi icamwo yaba indwizi ibiri yaba indwizi itatu bivana n'urucancu wahawe ukagaruka iyo usivye isango yo guhabwa urucancu dozi ya kabiri bigenda gute
byose birava umwanya umuntu yasivye mugabo nk'izi ncancu ahanini ntaco vyonona kuko ahanini umuntu atanga dozi gira kabiri kugira ushobore kuronka abasoda benshi bagukingira umwanya muremure dufate nk'izi ncancu iyo ufashe dozi imwe nk'izi batanga dozi zibiri uraronka abasoda inyuma y'indwi zibiri kuko aruguteye ntucuronka abasoda bakwiye ubwo nyene umubiri uraronka umwanya wo gukora bifata nk'indwi zibiri imbere y'uko ushobora kuronka abasoda batari bake rero abo basoda baraduga iyo haciye rero nka uri kuregereza nk'amezi abiri utafashe dozi igira kabiri baca basubira kugabanuka rero iyo dozi ya kabiri zahanini kugira ngo ushobore kugira abasoda benshi bamara igihe kirekire usivye rero umunsi umwe canke indwi imwe nawe zoba zibiri canke zitatu ntaco vyonona mugabe uko haca umwanya muremure niko ba basoda ba waronse kuri dozi ya mbere bagabanuka ugahava hongera ko rero amahigwe make yuko ushobora kugwa kwandura vyoroshe usivye rero iminsi mike ntaco vyonona ngarutse ku
kongera medisa yaratwandikiye kuri WhatsApp yacu araronse inyishu dusubire ku mirongo ya telefone balan ikaze balam urakoze fatu balam ikaze kujugi amerika uherehe balam
ngayo jombora mukamenge
havugwa make
mukamenge turaho turashima kimwe gusa nuko tubona dukurikiza ingingo yo kwikingira ikiza cya coronavirus
ngaho mukamenge ndazi hari imiduga myinshi iduga niho hari igituriro c'imiduga iduga za Murambya Gitega Ngozi n'ahandi hatandukanye wumvise yuko guhegenekerezo rya mbere muzoza murabanza kwipimisha mbere yo kuduga
Ego yangingo ni ziza chane kwa alikenguruzi.
Nuko rero akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye.
Ego mbo akabazo nari mfise mbe nakamanye kuva kera gusa yakoze ya kwa yitabye ubutumire ko twari tumukeneye cyane. Bakabazo kandi kambere none nta mu gihe umuntu atewe urya rucanco rwo kwikingira COVID-19 none kubera iki nawe dusanga hari abantu bashaka kuguma bambara amamaske nk'iyo zabura ugasanga umuntu yambaye maske na nibaza yuko umuntu amaze gutezwa rujya rucanje yuko nubwo atakwambara maske atashobora kwandura kandi akabazo ka kabiri kandi akabazo ka kabiri nari mfise none mu gihe umuntu atewe urucanco eske nta ngaruka mbi ushobora gutera mu basirikare b'umubiri
mu basirikare b'umubiri ushatse kubaza ikiga
ko abasi gihe urya rucanco urya mu tumaze kwinjira mu maraso y'umuntu ndani yuko ata udashaka gukina bidashaka gukenga rukambi mu maraso mu bundi bajya basirikare bakingira umubiri ndani mu y'umuntu
yego muganga Arsene utubazo twa Balam mu Kamenge
yego marakoze cyane yavuze yuko bari ba kona akoze kugira nitabo ubutumire naje ndabashimira nkongera ngashimira n'abantu miye kuko ni byiza ko ibi bibazo biza biraganirwa n'abandi aho badukenera tuzobitaba rero kw'iki kibazo yarashikirije umuntu iyo yacandazwe arashobora kwandura kuko ikintu nyamukuru c'incanco ni ukugira ngo umuntu akingigwe kwalemba gahavaja mu bitaro canke gahava yitaba Imana ni ntuze ya ibyo kwandura navyo umuntu ashaka kwandura hanyuma akanduza nabandi mugabo ntibimera cyo kimwe n'umuntu atacandazwe rero nko mu gihe abantu benshi mu gihugu bataba baritandagisha ni vyiza yuko nabo nyene bagumana ako gakingiri donc kajya gafuka munwa kugira ngo bashobore gukingira abandi mugabo ico tumaze kubona ku bantu bacandazwe iyo banduye ntibagira imigera myinshi mu mubiri bituma umubiri wigwanira ningo ugashobora kugwanya neza uwo mugera mugabo urumva ko naho tuzi yuko bashobora kwanduza abandi ntibanduza abantu benshi cyo kimwe n'abanduzwa n'umuntu ataba yacandaza rero kugira bashobore gukingira abandi haraho nk'abantu baba bafise izindi ndwara baba bashaka rero barindira abantu benshi bazocandagwe kugira ngo umugera ntubandanye uzunguruka mu bantu nico gituma rero umuntu afata nko mu bihugu bimwe bakaguma bambaye tujya dufukamunwa hariho nk'ibindi bihugu bashoboye gucandaga abantu benshi utwo dufukamunwa tatwa bagifise ubu bamaze gutangura kugurura abantu bagatembera rero bivaho umuntu abagejeje gucandaga abantu hanyuma ikibazo cy'ingaruka mbi z'incanco nico ni kibazo ciza cyane sinzi ko mwibuka abafise abana batoye canke na muribuka yuko mutwaye abana ku ncanco bamwe baca bahitana imiti y'ubushuhe ni iki no kubakuze mucandaza hari izingaruka z'uko abantu bashuha bakababara mu ngingo ivyo ni ibintu bisanzwe cyane niyo umuntu yava kwitandagisha akumva ku mugoroba yagize umucanwa ni ibintu bisanzwe no mubiri uba uri kurakora kugira abo basoda bakoreke kuko incanco mu bisanzwe zikora gute uhenda umubiri yuko uronse uwo mugera mu bisanzwe nico niho uhera mu gukora abo basoda bagwanya iyo ngwara nico bituma rero ntibyumvikana yuko umubiri uca usanga umeze nk'uko woba urwaye mu bisanzwe nico gituma rero abantu bashuha nk'ubu iyo batandazwe umubiri uba wawo ubeshe uti hariho ikintu kije kugutera umubiri rero ukamera nka kujya nyene ko umuntu aba yagwaye nico gituma rero inyuma y'izo ncanco baragira umucanwa bakababara mu ngingo ivyo rero ipfo bisaba yuko abantu bobimenye mbere yuko bitandagisha ntibave bashuha mu nyuma baca bagira ati vya bintu bampa noneho bampaye ubumara ni ibintu bisanzwe cyane rwose hanyuma kuvyerekeye rero ko byoba byonona ukuntu umubiri wigwanira mu nyuma ahibambewe ahubwo izi ntandaro umuntu azikora kugira ngo zifashe uwo mubiri
kuzokwikingira umugera wo onye ntibi ntibyonona ukuntu umubiri usanzwe gukora mu kuzogwanya izindi yindi migera cyangwa yindi infection ivyo ivyo umubiri ubandanye ukora kwa kundi nyene.
Balam ugira umunsi mwiza ibujumbura nimaza kwa Tomokeo.
Ego magizene ego nikimze
mutwakire ego rakoze ino sawo nyihanganire gato ndazikuru ku murongo wa telefone akabazo muganga tukivuga kuri ibi byingaruka hari abapfasoni nabigeme mumenyesha makuru bitandukanye na cyane cyane byo kumigabane ya Afrika na Amerika bakunze kuvuga ko mu ngaruka bahuye nazo harimo ubutinya nka bwabo bwahungabanye ugasanga uko waje mutinya nka abo bita ba regulière ku itariki byarahindutse ugasanga abandi nabo bwarahagaze nk'amezi abiri hari vyigwa muri komura akora nk'abaganga hari vyigwa ibyiko birakoreka kugira ngo barabiyongaruka nimba ihari kuko urumva ico ni ikintu gishobora gukora ko kuvyerekeye irondoka ry'umufaso n'umwigeme.
Ibyo twaravyumvise ko hari abantu bagiye barabishikiriza wanashaka twebwe ikintu cyose kibaye inyuma y'uko umuntu yacandaze barafise ahantu baza barabishikiriza ku buryo tubikurikirana. Mugabo kugera iyi saha uravye nk'amaraporo tumaze kuronka nta kintu kiboneka cerekana neza yuko biba byatumye n'iyi ncandago. Ibi birashika mugabo abantu rero iyo ikintu gishitse inyuma y'urucanco iminsi yose urumva umuntu aca yiyumvira ko ari urucanco rwabitumye naho bishobora kuba bivuye ku bindi bintu. Mugabo kugera ubu amaraporo tumaze kuronka yabo byashikiye ku gice c'umugabane w'i Buraya aba ivyo batohoje bakagerageza gutohoza nta na kimwe bigeze batobora ko arico byari bivuye ko kuko twararonse abantu bashika ku majana hagati y'amajana atatu na majana ane batanze izo raporo. Hanyuma rero umuntu acasubiramo akaraba ko zatewe n'izo ncanco mugabo kugera ubu mwabo bantu bose nta ntitwigeze dutora ko arico byavuye ko.
Murakoze Innocent ikaze ku ijuru rya Amerika nawe
murakoze cyane.
Uherehe ga Innocent?
Yego mbanze kubaramuta.
Amahoro
ni Bujumbura.
Akabazo kawe?
Tubazo dutatu
duga ku ijambo.
Akabazo ka mbere ndabaza mbega ikiringo cyo kuraba ingaruka zoterwa n'urucaco rwa corona coba gihagije dufatiye ku biringo bindi byaharabi saduka ko no ku zindi nkingo ako n'akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri nako bivugwa yuko idozi imwe idahagije ko umuntu akwiye gutegwa indi dozi igira kabiri mbega dore ziyo ziruzuye neza ko ryo kuko umuntu amaze kuzihabwa aba agiye mu mutekano uhagije ku buryo atosubira kwicura icyo kigo cya corona. Akabazo ka nyuma ka gatatu ndabaza ntimbega ko corona bavuga yuko yihindura ubwo rucanco umuntu ahabwa urahura n'impinduro zose za corona ziba zishobora kugaragara mu mubiri w'umuntu. Murakoze.
Urakoze nawe Innocent. Dr Arsene Nzobandora ijambo ni rwanyu.
Yego murakoze cyane nk'uko abivuze incanco ku byerekeye ingaruka z'incanco canke iyindi miti ni ibintu umuntu aguma akurikirana umuntu imbere y'uko umuti canke incanco zemeregwa hariho simbona neza uko babo ni amafaze ane. Hariho wanashaka n'atanu. Hariho intambwe ya mbere niko umuntu yovyita mbwira ngo mu Kirundi intambwe ya mbere umuntu aronse icyumviro arahitana ivyo bintu akabigerageza muri laboratoire akabona ukuntu bikora mu nyuma akacagerageza kubikoko. Hanyuma agerageje kubikoko akabona ati uyu muti uravura cyangwa uru rucanco ruratuma abasoda bagwira agaca atangura kugira icigwa gitoyi ku bantu bake. hanyuma intambwe yindi kurikira ni yo kugerageza ku bantu benshi ukacuraba nabo bantu yuko hari ingaruka mbi bagira ibyo urumva biba ku mwanya mutoyi hanyuma ukurikira intambwe yindi gira gatatu ugaca ukorera ku bantu benshi ukacubandanya wigarera izo ngaruka mbi ukongera ukiga ni na dozo ubona abo bantu bakenera kugira ngo bashobore kuronka ukiri iyo ngwara cyangwa kugira bashobore kuronka abasoda bakwiye bukugwa wo kurwanya iyo ngwara hanyuma yo kacaza rero aho niyo baca barondera rero kuyuko umuti cyangwa urucanco rwemeregwa izo ntambwe zihetse hagacaza rero zihejeye kwemeregwa naho iyindi ntambwe ikurikira ni iki n'aya maraporo umuntu aca azarakira mugabo urumva ku izo ntambwe ziba zatanguye umuntu aba afite ibintu bikwiye kugira ngo abone yuko ingaruka mbi zikunda gushika iyo muti cyangwa incancu dutayifise ibindi nabyo hariho nk'ingaruka mbi ziba zishika gake cyane rwose umuntu azo uzosanga hari izo ubona haciye iminsi izo nazo urumva nicyo gituma muhora mwumva muti izi ncancu nk'ubu zemerewe umuntu abandanya zirabira hafi ibyo ni ibintu umuntu akora kugira ngo umuti utangwa ufise akamaro atangaruka mbi nyinshi ufise uko niko bigenda rero ikiringo ahanini si cyo gikuru ikiringo n'ukuraba n'abantu baba bafashe iyo muti cyangwa incancu ukuntu bangana izi ncancu aho tugeze ubu zimaze gufatwa n'abantu benshi cyane rwose kandi nta ngaruka mbi turabona ibyoshika nabyo naho byoshika zoba ari za ngaruka mbi zishika gake cyane gashoboka ku buryo umuntu ugiye kuraba inyungu umuntu aronka mu gufata uwo muti cyangwa izo rucanco izo nyungu arizo nyinshi nicyo gituma ubuhunye tubona tuti ibi bintu ntacyo byonona kandi ibyo bintu izo ncanco zikozwemo zikozwe ku buryo busanzwe buzwi dufate nk'ubuhunye izi ncanco za Moderna na Pfizer naho zikozwe ku buryo bushasha ubu buryo ni bushasha ku byerekeye gukora amavaccine ubu buryo bwari busanzwe buhari haciye imyaka irenga cumi si uburyo gusa ntibwari bwashigwe mu ngiro ku gukora urucanco ku byerekeye rero ubwo buryo n'ubuntu tuzi rero ibiba mu mubiri bihindura mu mubiri byinshi tuzatubizi nicyo gituma rero ku byerekeye ingaruka mbi zoza mu nyuma ntituteze ko hari ibintu bikomeye byoba mu nyuma kandi naho wogira ugira ingaruka mbi nawo ibyo n'imiti yose hari abafata umuti bakamererwa nabi ahanini turaba rero inyungu nizo nyinshi gusumba kubufata gusumba ko umuntu yobureka
amadozi imwe mbirahagije nimbihagije kureka abantu baguma bandura zibiri zo zirakwiye nimba zidakwiye ubwo si cyo gituma abantu baguma bandura
hanyuma ibyerekeye amadozi nayo kwatangwa dozi imwe cyangwa zibiri biva kurwo rucanco ukuntu ruba rukozwe izi ncanco ziratandukanye hariho urucanco nka rujya guha Johnson & Johnson rujya ni dozi imwe mugabo izi zindi zose zikenerwa gutangwa mu madozi abiri urumva biva ukuntu zikoze n'ukuntu zikabura abasirikare mu mubiri hanyuma ku byerekeye ko dozi zibiri ziba zikwiye cyangwa zidakwiye ibyo onye turavye ni ibintu bisanzwe yuko abasoda mu mubiri haciye umwanya biragabanuka mugabo rero nk'umuntu naho baba bagabanutse naho bishika ukagwara umubiri urabika amakuru uba wararonse bivuye ku rucanco canke bivuye ku ngwara uba wararwaye kera ku buryo biworohera gukora abasirikare n'ingoga mu nyuma rero hariho nk'imigwi dusanzwe tuzi yuko bataronka abasirikare bakwiye abo kenshi ni buca usanga bashobora gukenerwa kuzoronka incanco kenshi nk'ubine no ku mugabane wa Buraya wo tuzatwara amaze gutangura ku bantu bari mu zabukuru rwose cyangwa abagwaye izindi ndwara nyinshi zituma abasoda batamera neza abo tuzatwara amaze gutangura kubaha doze zindi rero ibyo nabyo bizoshika nk'umuntu akiri muto akomeye ari naho usanga bikenewe bitazokenerwa ko umuntu amuha dozi igira gatatu mugabo urumva ibyo n'ibintu tukibandanya dukurikiranira hafi bica bija muri wa mugwi wo gukurikirana incanco nababwira uhereza ucubandanya uraba uti za dozi twatanga nizo zikenewe cyangwa birakenewe aho dutanga iyindi
hanyuma ku byo umugera uhindagura
kuvyerekeye umugero wihindagurana ibi ni ibintu bisanzwe cyane ku ngwara z'imigera zose ushaka uhere ku uyu mugera uyu wa sida canke iyindi migera yose itanga ibicurane ni iki ni imigera iguma ihindagurika uyu mugera rero wa COVID-19 urahindagurika nk'akarenga kabiri mu kwezi mugabo izo hindagurika nyinshi ziba akenshi ntizihindura ibintu byinshi kuburyo nk'incanco zidakora cyangwa uko bavura abantu bihinduka ibyo mugabo birashobora gushika yuko nk'ubunye hagize ibice ku isi bitazoronka incanco uwo mugero ukagumaho wongerekana ibyo bica bituma rero ushobora no guhinduka ugasanga izo ncanco zatanzwe kera ziragabanuye ufasha mugabo kugera ubaho bigeze izi kumugera wagiye urahindagurika urabye nk'uyu mugera wa Delta ni wo uri kurakwiragira ku mugabane w'isi rwose incanco byaragabanutse gatoyi ku byerekeye ibi by'uko umuntu ashobora kwandura cyangwa kwanduza mugabo uravye ukuntu incanco zikingira ko umuntu aremba cyangwa aja mu bitaro ntibyagabanutse kanini ya gose
murakoze cyane yego Innocent nibaza ko watomokewe Innocent amaze kugenda yatomokewe ivyo aribyo byose turafise Leonidas kundi murongo wa telefone Leonidas kaze ku juri Amerika Uherehe gadeoni.
No, ni Bujumbura.
Kuna mvuri mondoro nyinshi turashobora kumvikana.
Ya, hondi nanduri hari kabi.
Uri hari ndi kumva ibintu bivuga inyuma ya uri uramaja.
Ya na no hafi. No, ndi anda no hegere iradi ngira ndiradi.
Yigabanye ha mubaza ikibazo wihuta kugira ntubandanye tubabaza amatwi canke ngo yababaza bari ko baratwumviriza.
Ndiniko naivuza ndi kure yayo mbere
baza kabazo wihuta baza kabazo wihuta
ikibazo cyanje ni iki bo izo ngingo numva aha baho bamaze kuzitegwa mu bihugu byo hanze abantu bamaze kuziteza ntizibuza ko umuntu yaguteza sibira kwandura kandi zirafite ingaruka ku magara y'umuntu kubera iki none bakoma zikirakiza mu gihugu na kahe kamara ko ziko kuguma bazitanga mu bindi bihugu aho ziba zitaraje
Leonidas tugutumire guhava wumviriza kino kiganiro kuri we zitata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Dr. Harsene yishuye kuri ako kabazo kawe ugira umutse mwizi Bujumbura ego kugira ngo duhe umwanya abandi babaza ikibazo ciwe baze kuja kuri radio mugangari yacanduye Mike uratwumva wewe
ndabumva
uherehe Mike
nimereye mu gihugu cya Zambia mu Lusaka
Zambia Lusaka avugwa maki
avugwa mahoro n'amezi turashima
akabazo kawe kwa Dr. Harsen
akabazo agwambaze kuri byerekeye incanco za COVID-19 harabavuga ko abiteze urushinge za COVID-19 bashobora kutanduza mugabo akagwara COVID hoho ntiyari geraronka urushinge ngo umuntu ashobore kwiteza nkuko bavuga ati hari inshinge za difteri bijya bigoga n'ibintu n'ibindi mu Burundi kuko mu Burundi tubona turacyafite ibintu by'ubwoba ko cyancyo ari bavuga ngo benshi bafate nka migani mera nagwambaze none uru rushinge mu Burundi hokogwa iki kugira bagwemere
urushinge bagwemere mu Burundi ndeke muganga kwishura muganga kabazo ka Mike muri Zambia
ikibazo sinagitahuye neza kubera ya urushinge kugira bagwemere
akora kuvuga ngo hariho ngira ngo ndamwumva nimba ndamubesharaza kunkosora ariko aragaruka kuri amakenga yakomeje kumvikana mu Burundi ndibuka na kera baravuga ko incanca ari kuzuye nubira n'ukubwira iki ati niho kogwa urushinge bikoro nivyo wabajije ga Mike
na wabajije bakiyo baravuga ati incanca iki kuko bavuga ati bavari ntamuti wa barashobora kuro
akabazo kawe sinzi ko n'ubu doktora kumva
ivyo ni bintu byumvikana igikuru nuko umuntu abaha inyigisho zikwiye umuntu akamenya igituma acandagwa ingaruka zishobora kuba uyu muntu aronze ubwo rucanco ibintu n'inyungu akuramo kuko nkuko mubibona abantu bagiye baragwara ari benshi bakaja mu bitaro bikuzura bituma abantu bakora ababari bake abahanyuma abantu bakagira n'ingaruka mbi ahanini nicyo umuntu ategezwa kuraba mu gihugu mu gutunganya ibyo by'incanco nicyo umuntu ahera ko kuraba ingaruka mbi iyo ngwara ishobora kugira rero tugarutse ku izi ncanco mubirabye musubiyemo mu gasoma cyangwa mu kumviriza amakuru menshi zimaze gutangwa mu bihugu byinshi kandi ni ibintu biboneka neza akarusho izi ncanco byatanze muribuka nko ku mugabane wa Amerika na Burayi ukuntu byari byifashe nko mu mwaka uheze ubuunye n'ibintu bitandukanye cyane rwose ku byerekeye naho hari uwo yaravuze ati hariho abandura mugabo ugasanga ntibanduje abantu benshi naje nabigarutse ko ni kubera watandazwe naho wandura umubiri ukabuka n'ingogo ugacukora abasoda ugashobora kugwanya uwo mugera nico gituma rero imigeri ba mikeyi n'ukwanduza rero bica bigabanuka.
Urakoze Mike ngaho muri Zambia. Urakoze cyane turagerageza kuri bakome igihe cyose bishoboka. Dr. Hahugu hacihaza n'akabazo ka kimiti itandukanye yerekeye ivyikiza cha COVID ya 19 hariho nk'inkingiro ry'imiti ryo ngaha anye ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri kuragerageza umuti uzokwitwa molnupiravir. Hambavu yuyo muti hari yindi kwiragerageza uyu wowo mwibaza yuko udoshobora kuja ku isoko bitarenze nka ryari hari amakuru mashasha kuvyerekeye muti wa COVID ya 19 muyandi make njambo make
uwo muti no muti tubona ufise kazoza mu vyerekeye kuvura kuko turabona ivyigwa vya mbere ko bitanga ivyizero mugabo urumva uko nabivuze hari intambwe nyinshi umuti ubanza gucako biragoye kuvuga rero ukuntu kwari buba canke bizoteba biva ibyo byigwa bindi bikurikira ukuntu bizogenda ibyo bizogenda birerekana hamwe n'ukuntu bizonyaruka mugabo urumva biba ari byiza kuko umuntu abaronse ikindi kigwantisho gikurikira mugabo icyo nashaka kuvuga ku vyerekeye izi ngwara z'imigera igikuru tuzi umuntu ashobora kuyigwanya ufise urucanco wigwanya neza gusumba kubera urumva nk'uko babivuga byiza ni kwikingira imbere y'uko umuntu agira gusumba kuvura.
Ego John turi kumwe na wewe ikaze muri isangano ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherega John.
Umherere y'ubujumbura
akabazo kawe.
Yewe ndashima cyane ko bari kubaravuga ngo bazane incanco mu gihugu ariko dizo ncanco n'ubusi ndadufise ko amakenga menshi ibyo ncanco muri Amerika bamaze kudute umuntu bamucandaga inshuro zibiri mugo ugasanga yagwaye kandi ntibyamubuza kureka kwambara agapfukamunwa. Ubu mu gihugu cy'Ubufaransa hoho bageza aho bavuga yuko batanga doze igira gatatu none wumva ibyo nshanco bimaze ikizikuru ubwo ku bwanje bahamagarira abanyagihugu gukaraba kwambara agapfukamunwa kwirinda kuramukara bijyanye n'izo bariyeri ziri ko zirakoreshwa nayo ibyo ncanco byo nta kintu mbonumva ziri ko zirafasha umuntu minosi kuko abacandaze barandura abacandaze baragwara.
John watanze impanuro zawe bazumvise ntiduhava tugukundira kubandanya ubwira amakuru ahushanye n'ivyo amagara y'abantu OMS ivuga twadukwiragije ibihuha muganga yabigarutse ko aravuga kamaro kuri ucancu ibihugu bitandukanye biravuga kamaro kuri ucancu OMS yarerekanye kamaro kuri ucancu ibindi rero bihushanye n'ivyo ijwi rya Amerika nitwo bihe kibanza kinini akabazo kawe ka kabiri
ikindi nacyo nasaba nuko ni hame naho barusanze bo rusanga ku bantu bose kandi hakabihimirizo atabyo kuvuga ngo hadoze ushaka kuko mu gihe bazaba babona ko rufise akamaro ni barutange kuri bose
ngira bo byega baravyumvise urakoze ugira umusimitsa ego Batiste nawe ikaze ku ijuru ry'Amerika ego uherehe bati
yeye mara ya muri kamina tanga.
Akawezo kawe kwa muganga Arsene muri Suede twagutumiriye.
Yeye yeye ndi kandi yendera kuri tebe hizire chanzo. Yeye mengo ukanya na bari ba bidhaa wa vitanga kuzalisha mengo bidhaa bidhaa kuko na homere yeye yeye namano mwenye jambo na gatoi yangu.
Ingozi barahari amakuru dufise ingozi bariho abazigura
ingozi barahari mu karere gusa mugatsanga arabandi bagiye kuyikora handi nk'ingenzi nkuko cyanke batembereye mu zindi ntara zitandukanye bano nenga byiza cyane nyine bakwiye kubyihaba babikeneye nayo nk'abantu nyine usanga baba muri kampanye nko kumenga bizikenewe cyane. Niko bakaba barabyiteho tukabyagenda gutora abazishaka ubuhubwo ubuko abamaze kuzitora n'ingambwa n'abanyagihugu bose bagababurida kugiba
nibyo reka turindire turabe ingene Uburundi buzovyifatamwo ico bikoze mu misi iri imbere hari ibihugu vyatangwe kuzabira bikora no mu karere ka Yase baravuze ko kugira ngo ushobore kuzoza uri degenvya mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzotegezwa kwerekana ko wacandazwe hari uburiro bumwe bita ama restaurant hari indege zimwe nkunga ku mugabane wa Afrika wa Buraya na Amerika udashobora kwinjiramwo uterekanye kwa chandazwe reka turindire rero ivyo kazoza katubiki ugira umunsi mwiza
nokere murakoze cyane nageze bintu ndombe nanga biteye byo
nokwihangana ego urakoze cyane Alexi wowe uratwumva nawe utwihanganira ubaza akabazo ngira aza gushobora kukabaza neza ikaze ku ijuru ry'Amerika akabazo kawe akabazo kawe
ariko sinabumva neza biracikagurika
uherereye he twe turakumva
amwanyumva
uherereye he
akabazo mu kiganiro cha amavaksi bavuze ko agiye kuboneka avuye mu Bushinwa ikibazo nshaka kubaza none ko coronavirus nk'uko bivugwa atari indwara y'icaduka ari indwara zo kuba yahinguwe yangwe mu laboratwari ya y'Uburayi nk'uko bivuga
ubaze unyarutsa kuko umwanya uri kuratujana
none kubera iki bihutira kongera amavakise hakurondera umuti
urakoze nawe tugutumiriye guhava wumviriza kino kiganiro akabazo kawe ndazi kuza kuhasanga inyisha ugira umunsi mwiza Alexi. Ego muganga turiko turasanga basozera batatu banyuma babajije hariho sinashimye kubiteba ko kuko hari hamakuru ashobora guhubisha bumviriza ijuru rya Amerika nasanze mu bibazo byabo ariko ndashaka Dr. Arsene kugira ico uvuze kubiheruka kuvugwa n'umuganga yitwa Sanji Gupta aho yavuze ati turarindiriye bibi cyane gose kuri nosi kuvyerekeye ino COVID ya 19 ishobora kuzokwihingura mu yindi izotugora no kumetriza muri no kufatira ingingo uyo onye ababa iTelevision ya America CNN baramuzi asanzwe atanga amakuru cyane kuvyerekeye kino kiza muvyumvira kwiki kazoza kejo ni gute kuri kino kiza kagiye guhera kigiye kwihindagura hako gukibwira ngo ntidushike nga
igikwiye gukoko bwa mbere nyarukije kwishura
yego
nuko umuntu yocandaga benshi ku isi bashoboka kuko umuntu hasigaye mugwi w'abantu badacandaze ikibi ingaruka mbizi haba niziki nuko umugero ucubandanya uhindagurika kuko yugo mugenda mu bantu benshi urahindagurika ico ni kimwe hanyuma kuvyerekeye ivyo ivyibiza navyo ivyo no dusambwe tuzi ikinao cohera ko haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dukurikiranije ingwara zandukira n'ibintu tuguma tubona kube kuko bimwe bisanzwe birimo mu bidukikije kwa kenshi iyi migera bisanzwe ari migera isanzwe hari mu nyuma igahindagurika mboneyeho no kwishura ikindi kibazo cyo ariko avuga iyo iyi corona yavuye kugereka igihe nta uratora neza yavuye hariyo abahinga ba OMS bagiye gutohoza nta cegeranyo bigeze batanga cerekana neza aho yoba yaravuye ivyo nibaza ko umuntu ico kibazo yogikura mu nzira hanyuma rero igikuru nuko ku isi twokura inyigisho yuko dutegereza gufatana mu nda twese mu kongera dushaka kurwanya ibiza nk'ibi nico cyonyine kizoshoboka kuko turavye ubunyu ubushakashatsi ukuntu bwagiye burakorana abantu bakora muri za kaminuza bajejwe ubushakashatsi n'ukuntu baciye baza barakorana n'aba bajejwe gukora imiti hanyuma bikanyaruka ukaraba n'ukuntu abantu basangira amakuru kuvyerekeye izingwara nivyo bintu dukwiye guteba ko kugira ngo dushobore no muri kazoza hagize ikindi kiza kiza dushobore kugikore gukorera hamwe tukakigwaniriza hamwe
ego hama nk'ukorera muganga muri kino gisata na cane cane muri izo ngwara z'ivyaduka niki muri zera ko kino kiza kizova mu nzira izo ncancu zimaze gutangwa iyo miti maze kuboneka cane
hari imiti hakaba incancu bituma habicizere cuko umuntu ashobora kugabanya ingaruka mbi kuko turetse ibyo guca kubeshanya meni y'imigera dusanzwe dufise iyindi migera ya corona itera ibicurane twereye ico dukeneye ahanini ni uko nawe uyu mugera wubandanya uhari twoshobora kuronka ukuntu ugabanura ubukari bikamera nk'ibi bicurane bikwiye ntihaba abantu tuca dusanga mu bitaro buze bari mu bitaro canke bari mu hajya bavurira indembe nico nyamukuru rero nico nashaka kubwira n'abo bantu bagire impungenge ngo narisingwa abantu baracandagwa bakagwara bagwaye mugabo ntibakeneye kuja mu bitaro canke ngo barembe bamare igihe badashobora gukora canke amagara yabo ngo ameregwe nabi deja iyo ni inyungu niniya cyane umuntu aba yakuye mu izo ntanju kuko ugiye kuraba abantu bagwara bakaja mu bitaro ukuntu amaha yabo amera hari abadashobora no gutambuka ngo bagende ni metero 500 bagwaye
ibyo tudashaka ego mu majambo make cyane amasegonda nka 15 ubutumwa ku barundi buca baronka incanto za covid ya 19 mubahanurike
ico twobahanura nuko incanco zibonetse boziteza kuko ntidushaka yuko abantu nta muntu yo kwifuza ko abantu bagwara bakaremba nk'uko twe tubabona twe tubavura nibaza ko ari uwavuze ngo kugatumbi wacu ntabo tubona atababonye bazobabona hanyuma ntibarashikirwa kuko nko mu mwaka uheze bari babibonye nta bagwayi benshi bari bafise mugabo uravye ubu abagwayi barongerekanye bivuye kuki bivuye kuri ryahindagurika twariho turavuga iyi migere ikwigumi itembera mu bantu niko ihindagurika igashobora no kugwiza ubukari rero ico noba himiriza incanco bazironse izo ncanco ziriko ziratangwa zirakingira yuko umuntu aremba kandi ingaruka mbi ni inyungu nizo nyinshi nico no kwifuriza abarundi
murakoze cyane murakoze cyane muganga Arsene Nzobandura twibutse ko muri umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga mu kamusanzuye muri nicegera cy'umuyobozi ajeje gukinga iby'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira urengero bwa Suède ejo nitwongera kubitsura kugira ngo muduhe umuco ku ngwara zitandukanye muzobikore muri aziko no mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko mutegereza kuza turatoza inkwana choice inkwana mwakoze cyane murakoze cyane Fatuma Limasi Kalala hamwe na Michelle Dumuski twari ko muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe ndabikebanuye ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha.